Ini Radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Mwaramutse shuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo ku munsi wa mbere itariki 13 z'ukwezi k'umunani umwaka w'2018 kuri mikro muri kumwe na Ange Fidel Niyongabo.
Kuko twakora ino kirongo aba rero cyakoroka umuhungu umwe atakiramo undi nawe abiri imbere kibuga naduze inyuma ya bose rero mbwa akubundi atafira kwa muganga.
Uyo ni umwe mu bacukura ubutare bwa kasiterite mu ntara ya Kirundo mu Burundi avuga ku mpanuka yahitanye bagenzi we babiri mu kibanza bariko bacukuriramwo ubwo butare. Turavugana kuri bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara cha Goma batewe amakenga n'imashini zizokoreshwa mu matora hamwe no ku makuru yerekeye inkino zabaye mu mpera z'indwi turangije mu Rwanda no mu Burundi. Imbere yaho reka dutege amatwi mugenzi wacu Oriane Itangishaka adushikiriza amakuru yo hirya no hino yaduteguriye. Baramutse Oriane.
Baramutse neza Fidel Niyongabo. Ndabaramukije namwe mwese muduteze amatwi muri kino gitondo cy'umunsi wa mbere muri studio muri kumwe na Oriane Itangishaka. Nkuko muvyumvise amakuru avugwa hirya no hino ku isi, tuyahere mu karere ka Afrika. Abanyamali baraye bitabiriye amatora y'umukuru w'igihugu yari acungirewe n'umutekano bikomeye. Ni mu gihe ayo matora yari aranzwemo uruhagarara rujanye no guhitamwo niba Perezida Ibrahim Boubacar ahabwa uburenganzira bwo kongera gutwara ikiringo cha kabiri canke agasubirirwa na Soumaila Cisse wo mu mugambwe utavuga rumwe na leta. Ibibanza byo gutoreramwo birenga ku 2023 vyugaye hejo ku munsi wa Mungu saa 12 z'amasaha yo muri Mali. Perezida wa Mali Keita hafise imyaka 73 yatahukanye ibice 42% % vy'amajwi mu bakandida 24. Cisse umutama w'imyaka 68 yatahukanye amajwi 18% akaba atsinzwe ku nshuro ya kabiri nyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mwaka w'2013. Igice cya mbere cy'ayo matora y'umukuru w'igihugu cyari cyaranzwemo n'ibitero byagirijwe abagwanyi b'intambara ntagatifu ya jihad bari bagizemo n'abagwanyi ba Al-Qaeda, abagwanyi ba leta iharanira leta ya Kiislamu n'ubundi bwicanyi bwagizwe buhagaze ku moko bwatumye ibiro bitari bike by'amatora bishika ku majana n'amajana vyugagwa. Ejo ku munsi wa Mungu niho leta yaciye yongereza inzego z'umutekano hirungika abasirikare 600,000 biyongereye ku bandi 30,000 bari basanzwe mu gikorwa cyo gucungira ayo matora y'umukuru w'igihugu. Tukiri muri Afrika, leta ya Zimbabwe ivuga ko kuba leta ya Amerika yabandanyije guha ibihano yari yarahaye icyo gihugu bijye kubandanya gusinzikaza ubutunzi bwacu. Ni mu gihe mu ndwi iheze Perezida Donald Trump yashize urukumu ku ihinyanyurwa ry'itegeko ryataziriwe Zidera ryerekeye ibihano kuri icyo gihugu mu kugerageza kunagura ubutunzi na demokarasi bwacu. Umushikiranganji wa Zimbabwe yajeje umugenderanire n'amahanga aranegura iryo tegeko avuga ko ribandanya kuba intambanyi mu budandaji hagati ya Amerika na Zimbabwe. Avuga ko ihinyanyurwa ry'iryo tegeko ryerekana neza ko habaye intambwe mwinagugwa ry'amategeko yerekeye ubutunzi muri icyo gihugu kandi ko Zimbabwe yarishe amadeni yari ifitiye ikigega cy'igihugu, ikigega cy'isi murantunga, ikigega cy'isi n'ibindi. Ariko kubera atambigenderanire hagati y'amabanki hagati y'ivyo bihugu bibiri Amerika na Zimbabwe nta terambere rishobora kuhaba. Avuga kandi ko ibinyamakuru vyo mu makungu bitobandanya kuvuga ko ibihano igihugu cha Zimbabwe cahawe biri ku bantu bamwe bamwe gusa kandi amashira hamwe n'abantu bempi bacigwa ihadabu bagiranye ubudandaji. Handi nawo mu makungu muri Syria bombi ikomeye yazindutse ejo ku munsi wa Mungu iturika mu nyubakwa yari ikekwa ko igurishirizwamo ibigwanisho mu ntara ya Idlib yafashwe n'abitwaje ibigwanisho muri Syria. Iyo sambukwa rya bombe yahitanye abantu 42, 12 muri bo bari abana. Ishiramwe rikurikiranira hafi agateka kazina muntu muri Syria rikorera mu Bwongereza ritangaza ko ico gitero canke iyo bombe yasambutse vyabaye mu kigwati cya Sarmada hafi y'umupaka wa Turkiya. Iryo shirahamwe Syrian Observatory for Human Rights riharanira kandi rikaba rikurikiranira hafi intambara muri Syria no guharanira agateka ka muntu muri Syria biciye mu mashirahamwe bikorana rivuga ko abantu batari bake bataramenyekana amarengero yabo kandi ko igitigiri cy'abapfuye gishobora kuduga. Syrian Observatory for Human Rights ivuga ko iyo nyubakwa yari ibitsemwo canke icumbikiye abanyagihugu bari barahunze intambara yari iri mu ntara ya Homs bakavuga ko yari ibitsemwo amabombe akabiriyo yasambutse muri ico gice ca Syria. Andi naho ambasaderi wa Amerika mu Bwongereza aragabisha kumugaragaro mu binyamakuru havuga ko umushikiranganje mukuru w'Ubwongereza Theresa May akwiye gushigikira Perezida Trump mu kutumvikana kubandanya kuba hagati y'ibihugu byo mu makungu mu masezerano ya nuclear yerekeye ihingurwa ry'ibigwanisho ruhonyanganda muri Iran ayo matati ari hagati ya Amerika na Iran n'abategetsi b'ibihugu vya Buraya. Ayo masezerano rero ya Amerika yavuyemwo mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka w'2018. Ambasaderi Woody Johnson aragabisha rero yuko Theresa May w'Ubwongereza akwiye gushigikira Donald Trump.
Urakoze Oriane kumakuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC, amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere muri Congo, aho bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara cya Goma batewe amakenga n'imashini zizokoreshwa mu matora. Bavuga ko bashobora no kutazoyitabira mu gihe ubutegetsi bwotsimbatara kwikoreshwa ry'izo mashini. Ni mu gihe kandi n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi babandanya kuziyamiriza. Claude Ganza Munyamagana afise inkuru y'Idonid.
Nyuma yuko kwakira kandidatire z'abashaka guhatanira intebe y'umukuru w'igihugu birangiye ku itariki 8 z'uku kwezi, igisigaye mu mitwe ya benshi ni ikibazo cy'ikoreshwa ry'utumashini tw'amatora ateganyijwe ku itariki 26 Ukuboza uyu mwaka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abakandida 26 nibo komisiyo y'amatora yamaze kwakira dosiye zabo, abazaba bujuje ibisabwa bakazatangazwa mu kwezi gutaha kwa cyenda. Ni ku nshuro ya mbere hagiye kwifashishwa utumashini mu matora muri iki gihugu, ariko abaturage ntibakuzwa ibyo kuzatora bakoresheje utu tumashini nk'uko aba babibwijwe rya Amerika. Itegeko rigenga amatora nta na hamwe rivuga ko akamashini kitora. Ni ibintu badutuyeho. Niba komisiyo y'amatora idutsimbariye kuri izo mashini izajya mu matora yonyine, kuko twe nta kizere dufite izo mashini. Tuzitabira amatora kuko hadakoreshejwe izo mashini zo kwiba, kandi byakurura imvururu nyuma y'amatora. Iyo mashini rwose turayanze, ntituyishaka, kandi niba ari n'amafaranga yabuze yo gukoresha amakarita y'itora batubwire buri muturage yatanga idolari ryo kugura ikarita ye, ariko iyo mashini yo ntituyishaka. Bavuga ko uretse kuba bidateganyijwe haba mu itegeko nshinga cyangwa irigenga amatora, byahutiweho kuko byagombaga kubanza gusobanurirwa abaturage bakabitorera aho kwihutira kubifataho icyemezo batagishijwe inama. Bigamije uburiganya no kwiba amajwi y'abaturage ba Kongo. Dusobanukiwe amanyanga izo mashini zikoreshwa, niyo mpamvu tuzita imashini zo kwiba, si imashini z'amatora. Haracyari igihe ntibasubire muri Afurika y'Epfo gukoresha amakarita y'itora nk'uko byakozwe mu 2006 na 2011. Iby'izo mashini z'itora ni ibyo muri Amerika, twe ntituragera kuri urwo rwego rwo gukoresha izo mashini mu matora yacu. Tutegereje tariki 26 z'ukwezi kwa 12 tugatora, ariko dukoresheje impapuro z'itora atari izo mashini. Nibakomeza iby'izo mashini ubwo bazaba bashaka irindi tanga. Impungenge z'aba baturage bazisangiye n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, babona ari uburyo bwo kuzariganya no kwiba amajwi. Ubutegetsi ariko bwo buvuga ko ahubwo ari uburyo bwiza bwo kugabanya ikiguzi cy'amatora ndetse n'igihe cyo kuyategura uko bikwiye. Mu nteruro ngufi, komisiyo y'amatora ikavuga ko hadakoreshejwe izi mashini nta matora ashobora kuba mu gihe kigenwe. Na matora n'ubundi yakomeje gutinzwa kuva mu mpera za 2016. Komisiyo y'amatora ivuga ko yamaze kwandika abaturage basaga miliyoni 45 bazatora mu matora y'abadepite, ay'abadepite bahagarariye intara n'ay'umukuru w'igihugu yose azabera icyarimwe, akazatwara miliyoni zisaga 400 z'amadolari ya Amerika. Utu tumashini tw'itora dukora mu rurimi rw'Igifaransa, rumwe mu ndimi z'ubutegetsi. uretse kwinubiriza imashini zizakoreshwa mu matora abatavuga rumwe n'ubutegetsi banagaragaje impungenge ku rutonde rw'abazatora aho abagera kuri 16% byabo badafite imyirondoro yuzuye nabyo byongera urwikekwe no gushidikanya ko kuba aya matora yazaba mu mucyo no mukuri reka nibutse gusa ko kuva Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabona ubwigenge mu 1960 nta na rimwe harabaho guhererekanya ubutegetsi mu mahoro. Claude Ganza, Munyamagana, mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa, ku bwa Radio Ijwi rya Amerika.
Mu Burundi bikogwa byo gucukura ubutare bwa kasiterite mu bibanza biri ku mutumba wa Gitete muri komine Busoni byarahagaritswe na buramatari w'intara ya Kirundo. Kutubahiriza gukingira ibidukikije hamwe no kudakingira abakozi aho babiri bapfuye ku munsi wa kane baguwe ko n'umusozi nibyo byatumye iyo ngingo ifatwa. Ibindi kuri inkuru turabishyikirizwa na mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Turi ku nkengera z'ikiyaga Kanzigiri ku ruhande rwa komine Busoni ku mutumba wa Gitete. Abacukura ubutare bwa kasiterite bariko baravangura ivu n'ubutare bakoresheje amazi, naho bamwe bariko baracukura atacyo binona. Umwe muri bagenzi babo ajyamye mu kazu kabikwamo ibikoresho yagarukiye ku cobo kuko babiri mo bari kumwe mu kinogo ku munsi wa kane basize ubuzima.
Uko turakora ino kirongo aba rero cyakoroka umuhungu umwe atapfiramo undi nawe avira imbere kiroja naduze inyuma ya bose yego mbwa akubundi atapfira kwa muganga.
Naho bagenzi babo bapfuye abasigaye bemeza ko impanuka zipfa gushika bakingiwe
nk'ahantu iyo babonye hameze nabi babaza kwa potora kugira ngo habone umwanya iyo agomba kubamaka munakaronka nk'uko nk'abantu bashobora kwirukira aje umuntu yitabye Imana iyo babiratu nyine aba bose nyene bashobora kumuhigira nk'intunzi nk'isandi uku n'ibiryo babuza kumubyikamwo hanyuma bakamuhigira nk'akantu bahoresha nyamuntu nyene yabutse wewe
murabanye makiye nk'igitano nk'ijana gushya bakaza ku mazi bakamuhambisha nyene nta bindi nuko babiheze amakasi kariho kwambara nk'aha mu mutwe.
Kuri uyu wa gatanu ku mugoroba buramatari w'intara ya Kirundo aherekejwe n'abamufasha kurongora intara mu bisata bitandukanye yahavuye ashika aho habereye isanganya. Ingingo bahavuye bafashe niyo guhagarika mfata kibanza ibikorwa byo gucukura ubutare ku mutumba wa Gitete. Alain Tribert Mutabazi ni buramatari w'intara ya Kirundo.
Hano hari abantu babiri barayi bapfiringa nabandi twabonye bakomeretse kandi turaje kumwe bakomeretse bica byerekana yuko no mu gukora kunyina abakozi bategereza gufatwa byose bidakurikije amategeko. Nubwo rero umuntu atase yuko ubu butare bucukurwa ngaha kugira ngo bwinjirize igihugu n'intara n'amakomine n'imiryango yanyu ubwa mbere bwinjirize igihugu amahera y'agaciro ama nangu imiryango yanyu mushobora guhembwa muko nimuyitunga so byose ntawo byanka n'ibintu byiza mugabo turavye agaciro k'ibidukikije gafise rero kubera ivyo ngingo novuga ko ifashwe ni yuko mwebwe abakozi muri ko murakorera nga guherejo kuko mwobanza mugahagarika ibikorwa so nga
kubakora ku kazi gupfa babibona nk'isanganya risanzwe
ku munsi yahwereye ntibasubira ayo mugabo iyo bavuye kumuhamba bukeye barasubira bagakora ari umuntu nk'uko bakora kuko ni nk'isanganya urumva n'utari mu kazi mwene akarashobora guhera nk'isanganya yateye ku muntu
nzara dufise twemera ko twakora ko babonye hapfuye abantu babiri dukora ngaha twese nk'isanganya.
Iyo ngingo yafashwe kandi mu ntumbero yo gukingira ikiyaga Kanzigiri. Ni ikiyaga kiri mu bigaburira inzuzi zifitiye akamaro akarere ka Afrika y'ubuseruko. Buramatari w'intara ya Kirundo,
murabona yuko ibivu byamaze kwinjira byamaze gutwara ikiyaga ngira ngo nkoreka inyuma y'imyaka ibiri ibiri dufate n'itatu kino kiyaga cya Kanzigiri kidufitiye akamaro kanini kigenda kigashika mu Gweru kigenda kigashika mu Rusumo kagera n'ahandi tuhosanga cakamye. Rero kuri ibyo kandi babikoze babizi barengaye amategeko bayazi.
Ingingo yo guhagarika vyifata kibanza ibikorwa byo gucukura ubutare ku mutumba wa Gitete yafashwe bene imitaha atariho bari. Umwe mu bakuru b'abakozi we yasabye ko bokongerwa akanya ibisabwa bakabishyira mu ngiro akazi kariko karabandanya.
Twasaba ahubwo kugira ngo ntiduhagarike murabona ngaha abantu bakorera ngaha ni benshi aha hariho n'abatanu mwatenye nyamukaduha basi nk'ukwezi tugaca dukoresha ingufu nk'uko twakoresheje dufate ingufu turonderamwo ubutare bwarimwo twongeye tugira ingufu ku bindi amategeko yo badusaba.
Alain Tribert Mutabazi arongoye intara ya Kirundo avuga ko bahanuye bikwiye inshuro nyinshi ku bisabwa n'uwo mukoresha. Mutabazi avuga ko bashobora gusubira kuri iyo ngingo mu gihe bene imitahe bashoboye gukurikiza amategeko barenze. Mu Kirundo mu burarwa bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
banywanyi bijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Mwandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Uno mwanya w'amakuru yo hirya no hino yerekeye inkino yabaye mu mpera zindwi turangije mu Burundi no mu Rwanda duhere mu Rwanda aho dutega amatwi mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda aducire ku mayange kwisozerwa gihiganwa mpuza makungu yo kugendesha amakinga mu Rwanda Tour du Rwanda
Samuel Mugisha abaye umukinnyi wa kane w'umunyarwanda washoboye kwegukana isiganwa ry'amagare mpuzamahanga Tour du Rwanda kuva ryashyirwa ku ngengabihe yemewe n'impuzamashyirahamwe y'umukino wo gusiganwa ku magare ku isi mu mwaka 2009 uyu musore w'imyaka 20 yabigezeho kuri iki cyumweru ubwo hasozwaga Tour du Rwanda yari ikinwe ku nshuro yayo ya 10 Mugisha waserutse mu ikipe y'igihugu Team Rwanda ariko akaba asanzwe akinira Dimension Data for Quebec muri Afrika y'Epfo yegukanye ikamba nyuma yo gukoresha amasaha 28 iminota 23 n'amasegonda 53 mu rugendo rw'ibirometero 954 byari bigize isiganwa ryose Iturufu yafashije Samuel Mugisha ku wa mbere ni intera ya kabiri ya Kigali Butare yatumye ashyira umwitangirizwa munini hagati ye n'abari bamukurikiye Izindi ntera zirindwi zisigaye zatwawe n'abakinnyi bo hanze y'u Rwanda barimo umunyarigeria Azedine Lagab wo mu ikipe ya Groupement Sportif de Petrolier watwayemo ebyiri Julian Hellman umudage wo muri Embrace the World nawe wegukanye intera ebyiri Rag Timothy umunyamerika nawe muri Embrace the World yo mu budage watsinze etape imwe Temale Berket wo muri Ethiopia wegukanye nawe intera imwe kimwe na David Lozano umunyaespanye ubarizwa muri Novo Nordisk yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nawe watahukanye intera imwe ku rutonde rusange Classement General Samuel Mugisha wa Team Rwanda aza kwisonga agakurikirwa na Jean-Claude Wizeye ukinira ikipe ya Pays des Olonne Côte de Lumière yo mu Faransa wabaye wa gatatu n'umunya Ethiopia Mulu Haile Michael agakurikirwa ku mwanya wa kane na Azedine Lagab wo muri Groupement Sportif de Petrolier yo muri Algeria David Lozano umunya Espagne wo muri Novo Nordisk yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aza ku mwanya wa gatanu wa gatandatu akaba Valence Ndayisenga wo muri Pays des Olonne Côte de Lumière yo mu Faransa Isiganwa Tour du Rwanda uko imyaka igenda yicuma rirushaho kwigarurira imitima y'abanyarwanda bikanatera umwete ababishinzwe wo kwihatira kuzamura impano z'abakinnyi bakiri bato ari nako batangiza amakipe mashya Uyu ni guverineri w'intara y'Iburengerazuba Alphonse Munyantwari.
Turafite clubs zigiye zirimo ariko turashaka kongera umubare wazo no kongera ubushobozi n'urubyiruko rwitabira ndetse no kubatoza kurushaho. Turavugana na Ferwasi kugira ngo turebe n'uburyo twashyira santire hano ahubwo ibafasha mu buryo bunyuranye ifashe ututurire twose. Hari imisozi ibereye amagare urubyiruko rwacu ruriteguye.
Nyuma y'imyaka 10 isiganwa Tour du Rwanda riri ku kicyo cya kabiri n'ibice bibiri guhera umwaka utaha 2019 rizazamurwa mu ntera rishyirwa kuri kabiri n'igice kimwe rikazajya ryitabirwa n'abakinnyi bakomeye barimo ndetse n'abasanzwe bakina isiganwa mpuzamahanga rya mbere ku isi Tour de France Tour du Rwanda ya 2019 izatangira ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa kabiri irangire ku ya gatatu y'ukwezi kwa gatatu umwaka utaha tugarutse ku bakinnyi bagiye begukana iri siganwa mu myaka 10 ishize duhereye mu mwaka 2009 bakurikirana kuri ubu buryo Hari Adil Jelour wo muri Maroc, Daniel Tekremanot wo muri Eritrea, Lenin Kier wa kinira gati mu Type 1 yahindutse no Vonor Disk muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Lee Darren wo muri Afrika y'Epfo, Dylan Gildleston nawe muri Afrika y'Epfo, Valence Ndayisenga wayitwa inshuro ebyiri, Jean Bosco Nsengimana, Joseph Areruya na Samuel Mugisha waraye gukanye Tour du Rwanda y'uyu mwaka. Yari Claude Munyandinda I Kigali.
Tuze mu Burundi naho dutega amatwi Evariste Nzikobanyanka avuga ku ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu cicaro ca mbere rizotangura ku itariki 18 z'uku kwezi k'umunani
ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu cicaro ca mbere rizotangura ku igenekerezo ya 18 ukwezi kwa munani turimwo nkuko ikirangaminsi c'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi kivyerekana. Yusuf Mosi arongoye umugwi ujejwe amahiganwa muri FFB yabwijwe irya Amerika aho imyiteguro igeze n'ibisabwa ku mirwi kugira izo yemererwe kuja mu ihiganwa buca ritangura.
Ku vyerekeye ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi gisata kijeje gutegura inkino, twebwe twaramaze gutunganya ibikenewe byose, ni kuvuga kirangaminsi, kuvuga amategeko agenga ayo mahiganwa, twe twaraje gutegura byose. Ubu rero hari hasigaye akazi k'imigwi kugira ngo batuzanire ibikenewe byose. Hari umugambi mushasha FIFA yashizeho witwa FIFA FFB Connect, utuma abakinyi bose baja ku rutonde rumwe. Ubwo rutonde rukaba rutegezwa kumenyekana mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi no mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi yose. Uyo mugambi rero kugira ngo ushobore kuja mu ngiro, umukinyi ashobore kuronka ya karata yitwa ikarata ndanga mukinyi, nuko hariho ivyo atezwa gukurikiza.
Ivyo vyankenerwa ni ibi?
Hariho amategeko ngendegwa ko y'umugwi, ayo atezwa kuboneka bimwe bita statut, kuko nta mugwi ushobora kubaho udafise ayo mategeko, cane cane umugwi wo mu cicaro ca mbere twita yuko bariko barakina inkino zimwe bahemba imishahara, no kuvuga regime professionnel ou semi professionnel. Hanyuma umugwi nishirahamwe, iryo shirahamwe ritegeza kuba rizwi n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati, kuvuga ni attestation d'agrément, n'urupapuro rwemeza yuko binjiye nyakuri mu ihiganwa. Hanyuma hariho bijya biranga umugwi, no kuvuga zimwe bita logo, no kumenya amabara y'imyambaro wakinisha, hamwe n'urutonde rw'abakinyi bazokoresha umwaka wose. Hanyuma ku ruhande rw'umukinyi haba hakenewe ifoto imwe bita photo passport, hakaba hakenewe fotokopi ya karanga muntu yiwe canke ikarata y'umunyamahanga, hakaba hakenewe n'urupapuro gwemeza amasezerano ari hagati y'umukinyi hamwe n'umugwi akinira. Hanyuma urundi rupapuro rukomeye ni rupapuro rwa muganga gwemeza yuko umukinyi arekuriwe gukina umupira ku rugero rwo hejuru.
Inkino za mbere n'iza kabiri zose zobera ku bibuga byo mu gihugu hagati, ariko ku ndwi ya gatatu ikibuga citira umugano Rudoviko kwa Gasore kizosubira kwakira inkino inyuma y'umwaka urenga kiriko kirasubirwamwo. Nivyo bivugwa n'uwajejwe gutunganya amahiganwa.
Ico kibuga tuzotangura kugikoresha itariki 15 z'ukwezi kwa Nyakanga, kuko nkuko mubibona kiracari ko kirategurwa, ntibaraheza ibikorwa byose. Hanyuma nibaheza tuzoca tugira akazi ko gusukura kugira ngo tuhategure neza mu mpande z'ikibuga, dutegure na hamwe bihindurira, hanyuma na tribune mu bwugamo. Ako kazi rero gaheze niyo tuzosha dutangura kwakinira inkino zihigana.
Mu ntumbero yo kwitegurira inkino zo gukuranamwo kugira haboneke imigwi iserukira bihugu izoja gukina inkino za nyuma zizobera mu gihugu cha Kamerune muri 2019, umumenyereza Olivier Niyungeko aza yashize ahabona urutonde rw'abakinyi yifuza ko botangura imyimenyerezo mu kwitegurira urukino ruzohuza intamba mu rugamba n'umugwi iserukira gihugu wa Gabon mu kwezi kw'icenda kuza. Uwo amenyereza umugwi iserukira gihugu w'abakuze yatumye ko abakinyi 43, 17 bakinira muhira, 26 nabo bakaba bakina mu mahanga mu rukino rwa mbere rwo gukuranamwo intamba zatsindiye Bujumbura. Umugwi iserukira gihugu wa Sudani y'Epfo ibitsindo 3 ku busa. Uburundi uri mu itsinda co kimwe na Mali, Gabon hamwe na Sudani y'Epfo. Bujumbura, Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika rirabashikiza ivyimviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Mugira mwumvirize ijambo ry'intangamarara ribashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Gucuruza abantu ni icyaha kijyanye no kubakoresha bucakara, imirimo itandukanye y'amaboko cyangwa n'ubusambanyi, no kugira abana abasirikari. Bishobora kuba mu gihugu icyo ari cyo cyose. muri iki gihe abantu bagera kuri miliyoni 25 ku isi yose bazira gucuruza abantu. Buri mwaka Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika itangaza icyegeranyo ku cyaha cyo gucuruza abantu. Iki cyegeranyo kireba ibibera mu bihugu 187 na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwayirimo. Raporo isobanura kandi n'icyo buri gihugu gikora mu rwego rwo kurwanya iki cyaha mu butabera, mu rwego rwo kurengera abahohoterwa no mu rwego rwo gukumira icyaha cyo gucuruza abantu. Ibihugu bishyirwa mu nzego eshatu zitandukanye: urwego rw'ibigerageza, urwego rw'ibitagira icyo bikora ariko bifite ubushake bwo kugira icyo bikora, n'urwego rwa gatatu rw'ibihugu bidafite icyo byitayeho. Muri raporo y'umwaka w'2018, ibihugu 29 byazamutse mu nzego, ibindi 20 biramanuka. Mu muhango wo kumurika iyi raporo ku itariki ya 28 y'ukwezi kwa gatandatu 2018, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo yavuze ko ibihugu 48 bya Afurika biyirimo, 14 muri byo byazamutse mu nzego. Ati Afurika ifite ibibazo by'umutekano bigaragara, ibibazo by'abantu bava mu byabo benshi, ibibazo by'ubukungu n'izindi nzitizi nyinshi z'ingutu, nyamara Afurika iratera intambwe nziza. Ministri Pompeo ati gucuruza abantu byambura amamiliyoni icyubahiro cyabo n'ubwigenge bwabo, bibangamira umutekano w'igihugu, bihungabanya amasoko n'ubuhahirane, byikiriza gusa abicanyi n'abaterabwoba, n'ishyano ku ndangagaciro z'ikiremwa muntu twebwe Abanyamerika zituri ku mutima. Ministri Pompeo yanzuye agira ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntizatezuka na rimwe kuba ku isonga mu bikorwa byo kurwanya icyorezo cyo gucuruza abantu. Perezida Trump yashyize gahunda yo kukirandura ku mwanya wa mbere mu bikorwa bya guverinoma ye, kandi yiyemeje kuyiha amikoro akwiye ahagije mu rugamba rwo guhashya iki cyaha cyo gucuruza abantu.
Iryo ryari jambo ry'intanga marara ry'abashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Tangi jambo mubanya gihugu yo yabaye isubizo cyacu. Yaratanze jambo abarundi turi ruhutse gushikiriza icyo tugona, turayaga tugahuzayo Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mugukerera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu. Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye.
Mushuti mwese mukunda Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya aha niho bigarukiye. Mwakoze kudutega amatwi, mubandanye mukurikirana ibiganiro byacu kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.